urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kukumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka tuyahere muri hano muri Leta Zunze za Amerika, aho President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yafashe urugendo rumuganisha mu gihugu cya Arabia Saudite kuri uyu wa gatanu. Rubaye urugendo rwa mbere hagize mu mahanga kuva atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Arabia Saudite isanzwe ifitanye imigenderanire ikomeye na Amerika. Icyo gihugu gisanzwe kibamwo abayisilamu ahanini, yamara ntikiri ku rutonde rw'ibihugu bitandatu by'abayisilamu byabujijwe kwinjira ku butaka bwa Amerika. Bitekanije ko mu minsi itatu President Trump azomara muri Arabia Saudite, ariko arabonana n'abarongozi baturuka mu mihingo itandukanye y'abayisilamu. Azorabira hamwe nabo ibijyanye n'amasezerano y'ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi ijana z'amadolari. Muri uwo mubonano President Trump akazorabira hamwe kandi nabo bategetsi ikibazo cyo kurwanya iterabwoba mu kubandanya intambara yo gutuza umuhari wa leta ya kiisilamu hamwe na Al-Qaeda. President Joko Widodo wa Indonesia numwe mu baza kuba bari muri iyo nama. Umuvugizi wa leta yiwe akavuga ko iyo nama ari yankenegwa bivuye ko ibyo bihugu byose bihuriye ku cyiyumviro kimwe cyo gutuza iterabwoba hamwe n'amacakubiri afatiye ku idini. Leta y'igihugu cya Sudani itangaza ko Perezida Omar al-Bashir yahisemo kutaja mu nama ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika itekanije kubera mu gisagara cya Riyadh mu kumugwa mukuru wa Arabia Saudite. Perezida Bashir amenyesha ko adashaka kubangamira imigenderanire hagati ya Sudani na Amerika. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa Sudani, Ahmed Bilal, yatangaje ko abategetsi ba leta y'icyo gihugu babona ko ivyaha yegetswe ko na sentare mpuzamakungu mpana vyaha byotuma atorohegwa kubonana na Perezida Trump. Bilal akavuga ko kubonana na Perezida Trump na Perezida Bashir nako byotera ibibazo Perezida Trump. Byitezwe ko Perezida Trump afata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano by'ubutunzi Amerika yafatiye ubwa mbere Sudani mu mwaka w'1997. Amenyesha kandi ko hamwe yobonana na Perezida Bashir ivyo vyogira ingaruka kuri iyo ngingo. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yakoze urugendo rwiwe rwa mbere mu mahanga kuri uyu wa gatanu, aho yagendeye inteko z'Ubufaransa zisanzwe ziri mu gikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu gihugu cya Mali. Mu kiganiro yahawe amenyesha makuru ari kumwe na mugenzi we wa Mali, Perezida Ibrahim Boubacar Keita, Perezida Macron yavuze ko abiyahuzi bakorera mu karere ka Afrika y'Iburengero hari intambamyi ikomeye ku mugabane w'Uburayi. Yasezeranye kandi ko abasirikare b'Ufaransa bazoguma muri Mali gushika imigwi y'abiyahuzi tujijwe burundu. Perezida Macron yavuze kandi ko Ubudagi bufasha cyane muri urwo rugamba, yamara yabusavye kongereza ingufu mu gukingira Uburayi biciye mu kurwanya iterabwoba. Perezida Boubacar Keita wa Mali yashimye imfashanyo y'igisirikare bahabwa n'Ubufaransa kuva mu 2013, aho umuhari Al-Qaeda wigarurira akarere k'uburaruko bwa Mali. Perezida Keita yavuze ko urugendo ari rurerure ariko ko atankeka bazotsinda urwo rugamba. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Irani yarangiye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko ibyavuye muri aya matora byitezwe kumenyekana kuri uyu wa gatandatu. Abantu bashika ku miliyoni 56 nibo batoye mu gihugu cyose. Ibiro by'amatora bishika ku 60,000 nibyo byari byateguwe kubera mu ayo matora. Perezida Hassan Rouhani arangije ikiringo ciwe, akaba ari no mu bakandida bitoje, yahanganye n'abanyepolitiki badashaka guhindura uburyo igihugu camye gitunganijwe. Abanyepolitiki bagiza Perezida Rouhani ko yakoresheje amayeri mu by'ubutunzi hamwe n'amasezerano yateye ku igikumu n'ibihugu bya Buraya kubijanye n'ibigwanisho bya nuclear mu gihugu mu gihe president Rouhani atotsinda amakandida batatu bahiganwa ku nshuro ya mbere amatora azoca bandanya hagati y'abakandida babiri bazoba batahukanya amajwi menshi. Igihugu cya Syria ciyamirije igitero cy'inteko ziyobowe na Leta Zunze za Amerika ku kirindiro cy'abasirikare ba Leta. Abategetsi ba Leta ya Syria bavuga ko icyo gitero cyahitanye abantu batari bake cyongera cyonona ibitari bike. Abategetsi b'igihugu cya Syria batangaje ko ibyo bitero by'indege z'igisirikare byabaye kuri uyu wa gatanu hafi y'urubibe n'igihugu cya Jordania biriko bigamira utwigoro tw'igisirikare cya Syria nabo bicunditse hamwe mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiisilamu. Uburusiya bwusanzwe bucunditse bikomeye na leta ya Syria bwiyamirije ibyo bitero. Ku munsi wa kane abategetsi ba leta ya Amerika batangaje ko indege z'ingwano z'urunani ruyobewe na Amerika zagize ibitero ku nteko zishikiye leta ya Syria aho zariko zishira ibirindiro hafi yaho abasirikare ba Amerika bariko baramenyereza abagwanyi ba Syria. Mwamenya ko inteko zishikiye leta ya Syria zari ku birometero 25 umuntu avuye ku ikambi y'inteko zitasanzwe za Amerika igihe zaterwa n'indege z'ingwano z'urunani ruyobewe na Amerika. Aha niho amakuru twabateguriye yavugwa muri kano kanya ku isi agarukiye hozi n'umunezero njene ko nabashikiriza. Yamara mugume hafi ya maradio yanyu mugenzanje Eugenie Mukankusagiye kwashikiza makuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere. Mwandanye mujyohegwa n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ndabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo rirakinga kwandura umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Igwizwa ry'amasekeza yo kwigisha ikoreshwa ryako ryafashije abantu bashika imiliyoni 50 bo ku isi kutandura sida kuva ico kiza kimenyekanye nk'uko igisata cya ONU kijejwe kugwanya sida ONU-SIDA kibimenyesha. Amashirahamwe atandukanye arashira ingufu mu ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo. Aha twovuga nko mu gukora utw'umubiri woroshe dufasha abahuza ibitsina kuroranigwa. Ikindi nuko tuba dufise akamoto keza, ivyo bituma abantu bahurumbira gukoresha agakingirizo mu gihe bifuza kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko ONU-SIDA ibandanye ibimenyesha. Amavuta yo gusiga agakingirizo aratuma koroha, ivyo bituma abantu babangukirwa kugakoresha nk'uko biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu c'itayirondoka rijanye n'amagara meza PPF. Ikoreshwa nabi ry'agakingirizo riratuma abantu bandura umugera wa sida na cane cane ugwaruka. Abantu bagera ku miliyoni 2 bagwiriyemo imiyabaga baranduye umugera wa sida nk'uko igisata cawo nikijejwe kugwanya sida ONU-SIDA cabishize ahabona mu cegeranyo cayo co mwaka 2013. Vyongeye riratuma abantu bagera ku bice 80% bageramirwa no kwandura sida nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abashakashatsi wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Gutangura ikiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kwikoreshwa ribereye ry'agakingirizo kugira ntirwandure umugera wa sida. Ruganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda.
Ubwa mbere bagahimiriza kugira ngo bamenye ingene bagakoresha by'ukuri. hanyuma gihe ubonye ishimye ko ukoresha gakingirizo ukakoresha neza nyine ukagerageza uwo mugira washyigana no guca mu gihugu
ubujyo bwo gukoresha uriho ni ukuba agashikingirizo kaba gateguwe neza katarata igihe hanyuma ukamenya kugakoresha intambwe uca ko mugakoresha
ubanza kubukazi ubona ushobora kwikingira mu gihe washyigana gakingirizo utakazi
bakaraba ko kandi bwako ko ari bwiza nta mukaraba ko kabitse neza kamavuta atahezemo hamuka kugurura koresheje intoka pana menye cyangwa uguye mbere biki gatabura umba pare ahantu hameze nko twinyukatira ko kambara nyene waravyo kameze neza kari muri sense yako
ageze gukoresha ukindi bintu byo guhahamuka ukitonda ukambara neza ukabantu benshi batabwa n'ibishobisho byinshi ugasanga yagacuritse kwera iyo ushobora gashya ko wagacuritse aho rero naho nyine umvuga gasanga ntibikunda
umuntu mbere yo gukoresha neza agakingirizo umuntu yo kwirinda kugira igihaba buco guhuza ibitsina ivyo bifasha kutakibagira vyongeye mu kukambara ntigaheza ngo gahure n'isanganya ryo gutoboka nkuko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha twibutse ko abubakanye umwe muri bo yaranduye umugera wa sida bahanurwa gukoresha agakingirizo ibikwa neza ry'agakingirizo rifasha kugira ntikononekare aho ni nko kwirinda kugashira ahantu hari ubushuhe kukagendana mu ngodo ukakicarako n'ibindi nkuko amashyirahamwe nka OMS UNFPA onusida abihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda ikiza sida mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntiritahugwa neza mu bato n'abisumbuye imvo n'ubumenyi buke bafise mu bijanye n'ukuntu agakingirizo gakoreshwa nk'uko bamwe mu gwaruka bwo mu gisagara ca Bujumbura bavuga iyo ikaba inkurikizi yuko abagakoresha bahura n'ingorane zitari nke mu gihe cyo kurangura ayo mabanga mpuzabitsina akarorero ni Cedric Shimirimana afise imyaka 19 aba muri komine Musaga avuga ko kama kamutobokanye kuko abakambaye yagahinduriye naho uyo muyabaga atari ipimisha umugera wa sida afise amakenga menshi kubijanye n'amagara yiwe ugwaruka rumaze gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza ruremeza ko rukabonamwo akarusho kuko kabakingira indwara zinyuranye Jean-Louis Marie Rukundo ratuyagira
umva jewe agakingirizo kamfasha ibintu byinshi cyane ugwaruka duhura n'ibintu byinshi bitandukanye hari gihe umushobora gukundana n'umukobwa ugasanga karakeneye tugashikare mu bihe sanga bitatworoheza ugasanga turahuje nk'ibitsina
ibintu biruko mu gihe abatari bake bama bakoresha ubukingirizo bumaze kononekara insiguro nuko hari umuce ugendana ubwo bukingirizo mu mufuko bugakora ico bwagenewe bumaze kumera nabi ico baye ciza nuko uwifuza kugakoresha yo kwitaho kugasuzuma kugakwije ivyangombwa ivyo bishobora kuba nk'itariki kazotera ko igihe bene ukwitwararika kugakura mu isashe yako mu bwitonzi kugira ntigatoboke kubw'ivyo kandi umuntu yo kwirinda kugakuzayo imbugita canke ugwembe nk'uko inkuru dukura mu kigo RNG plus y'ugwaruka rugendana umugera wa sida zivuga rimwe na rimwe abigeme barafasha abahungu kubereka uko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibandure umugera wa sida no kwirinda gusama imbanyi batifuje Dorine Dusabe aratubwira uko abigenza
genda shora kugatabura nkamwereka no kamwambika ndashora kukamwambika ndamwereka ingene bakamba yo umunsi nakambise umuhungu byagenze neza ntiyarazi ukoresha agafuko ndamubwira n'impanuro zituma umuntu akoresha agafuko
ukutamenya kugwaruka kuratuma bakoresha agakingirizo bafise ubwoba Sandrine Nduwayezu aba muri zone Kamenge ayaga ko igihe cyose agakoresheje umutima ugumusimba mu kwibaza ko gahava kamuheramo gutyo akanashobora kwandura umugira wa sida atabizi iyo ikaba inkurikizi yo gucakoresha ubukingirizo bubiri icyarimwe kandi ubuvuzi butavyemera kubw'ivyo imyabaga yabigeme ibona ko abahungu aribo bo kwigishwa by'umwihariko ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina twumvirize Beatrice Ndimurukundo aba muri zone Kinama quartier Bubanza
ntibagomba kuvyishiramo kenshi ugasanga arakambara ugasanga hajya siga ku mutwe arahahedeje hose ariho umuntu atahemera bigaca bituma gaca gacika
abahungu bo barakwinyigisho rero
barakwinyigisho nabenshi bashaka kwigisha n'abakobwa kugira ngo nabo bajijuhe gukoresha kaza gakingirizo kabo kubyo umuntu wese kwambara cyahambara umukobwa
ariko rero ugwaruka rutari ruke ruridogako ubukingirizo rutaburonka vyoroshe insiguro nuko bukigugwa ku mabotike uretse ku mavuriro nkuko Fabrice nkuru nziza afite imyaka 24 atuyagira ibintu biruko mu gihe igisata c'igihugu kijeje kugwanya ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka cifatanije na UNFPA igisata cha ONU citaho igwirirana ry'abantu kwisi gikorera mu Burundi mu gutanguza isekeza giswe condomize rifisi hangiro ryo kwigisha no kujijura abato nabisumbuye uburyo nyabwo bwo gukoresha gakingirizo uwo mugambi utangujwe ubwa mbere mu Burundi ugamije kugwanya ikiza sida be no kugabanya ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka no gukinga ko abigeme babandanye batwara imbanyi batifuje uburyo bwa gakingirizo buzoba ngira kamaro kandi mu gutuza ingwara zose zifatira mu bihimba vyirondoka umupfasoni Suzanne Mandonge arongoye igisata UNFPA mu Burundi yabishikirije mu birori byo gutanguza isekeza giswe condomize byugururiwe mu gisagara cha Bujumbura
a travers l'organisation de cette campagne
biciye mu nteguro y'irihimiriza UNFPA ifadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhanyanganda sida ishatse guterera gacumu kubumwe mu kurandurana n'imizi ivyo biza no guhimiriza kwikoreshwa ry'agakingirizo n'uburyo bwo gukinga umugera wa sida imigera ica mu bihimba by'irondoka byongeye kandi nk'uburyo ushobora gufasha gutandukanya imbyaro kububatse hamwe no gukinga gusama imbanyi zitipfuzwa kugwaruka
ikwiragizwa ry'ubukingirizo mu mashure no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi na kamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
Tunenge dutogwa ubukingirizo ni ntandaro yo kutadukoresha bibereye amakuru dukura mu gihugu cy'u Buganda nuko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari imvo bashira imbere nuko ari butoyi ugereranije n'igihimba cirondoka cabo naho biruko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpunza makungu kubwivyo ishiramwe UNFPA yamagarira amareta kwamana ntajya kurikirana ku bukingirizo bukogwa wabwisunza ayo mategeko kugira ntiyabo gwitwazo bwo kutabukoresha ibura ry'ibiyago kwikoreshwa ribere ry'agakingirizo n'indi ntandaro y'ukutagakoresha umunyeshuri umwe kuri batatu wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika aremeza ko atako akoresha kubw'iyo mvo nk'uko abashakashatsi bo muri iyo kaminuza bimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida n'izindi ngwara zifatira mu bihimba vyirondoka muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda
Alphonse Nkunzimana ndabaramukije
amahoro
muri ko muragira isekeza rijanye no kumenyekanisha gakingirizo n'ukuntu gakoreshwa mu gihe yaho tuzi yuko bavyeyi batarashobora kubahuka kuyaga n'abana babo ibijanye na gakingirizo ntimubona yuko inyigisho muri ko muratanga zizohava zigenda uko nyene
ego nivyo tutumbereza inyigisho cyane cyane kugwaruka mugabe burya n'abakuze birabaraba nviza ko tuvyo muri ibyo kuko urasanga nk'umwana w'umukobwa agiye mu vya tazi gacusanga handura ingwara bubahuke babiyagire abana kuri abo bidashoboye kwihangana nuko tugenda turabibona mu yimisi babereke ko hari agakingirizo gafasha no mu kwirinda izo ngwara zandukira bice bimba byirondoka cyane cyane kiza cyasida
mwibanze cyane cyane mu kwigisha ugaruka rw'ibujumbura tuvuga yuko urundi gwaruka go mu ntara zo gati mu gihugu bo badakene kumenyigisho zijyana gakingirizo
ivyigwa vyagiye birakogwa byarerekanye ko byukuri umugira wasidugwiriye mu bisagara rero duhereye mu gisagara cha Bujumbura tutirifuza kuzogira iryo kugeza mu gihugu cyose
murabona ko ari gikorwa kizoborohera
bizokoroha tubikorana n'amashyirahamwe y'ugwaruka tubikorana n'amashyirahamwe y'abigenga ugwaruka rero niko rezero kadufasha twita Club Stop Sida ari mu mashuri yisumbuye ajya amasantre jeune akwiragiye mu makomine bajye niho data tugacako tugakorana cyane cyane kugira tubumvishe ko by'ukuri mu gihe ari byiza kugira inyifato nziza cyane cyane muri bijanye n'irondo kajanye n'amagara meza
ayo madini nayo asanzwe ahurikiyemo ubwo gwarukanye ne kumviriza cyane inyigisho bahabwa n'abayarongoye ntimubona ko ari kibazo kindi cyongere
cyo ni kibazo tugenda turavyumva bukebuke kuko umuntu arinza afu mutima ntiyo fafa no mubiri ingingo yo gukoresha gakingirizo ni ushaka kugakoresha yifata yari nzerere yiyumvira gukoresha gakingirizo urumva ko ari biba byamugoye nagakoresha neza aho hose
ndabakenguruki
murakoze cyane
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo ihanura urwaruka kwikebuka kuneza amagara yarwo karirimbwe na Natasha Sabariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cirwi rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida gwaruka ntimurambigwe guma hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Bega ni bihe bintu bikuru bikuru umuntu ategezwa kuraba kugapfuka kugira agakoresha yumve ko ari sire kwatangorana nimwe wahabagira.
Ubwa mbere ni kuraba yuko agakingirizo aguze kugaye neza atanahamwe gatoboye. Hama agakingirizo karafise uburyo ukuntu umuntu akugurura ukamenya ukuntu kugurura kugira iyo uri kurakugurura ntuhave ugatabura. Ukaraba amatariki ryari gategezwa gukoresha kuko karafise kiringo. Hama rero umuntu ivyo byose abonye biri sawa akabona kakora ko kumviza ko amavuta ari sawa umuntu ashobora koresha
mbaza ndakwishura
yego nibyo kurakoresha ubukengeretse none ko wumva bo babwakozwe mu miti itandukanye ntashobora kwandura izindi ngwara
umuntu yo hava akandurira ku bibindi ko abayagakoresheje nabi canke yakambaye nabi mu bisanzwe karakingira ingwara zica mu bibabirondoka
mbaza ndakwishura
Bifako kinyene kubera nyene ababunene nabutonye hari cyo busumba yanyene
Muradi yuko igihimba cirondoka cabashinga ntahe gitandukanye cyane cyane iyo arika agirarangura amabanga mpuza bitine mu gukora tredukingirizo hari abavyisunze cyo gituma usanga ari udufuko umuntu akoresha bijanye nuko igihimba cirondoka kimeze yagirarangura amabanga mpuza bitine si kuvuga ngo ni pirate oya
uramenya neza ngorane bitera ushobora gusanga
Gwaruka turashishikara n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
bijya byo kuvuga ngo umuntu akoresheje ubukondomi bubi akabushiriramo rimwe kamwe yomenya gute ko kaheze mu mukobwa none
ubwa mbere ico kumenya nuko gukoresha ubukingirizo bubiri atari byiza kuko ntacu wifasha kandi uwo muntu ubwa mbere byashobora kumutuma nibyo agira kore atabikora neza ni byiza yuko umuntu akoresha agakingirizo kamwe kagafata neza agaheza akeneye gukora ayandi mabanga akambara kandi
mbaza ndakwishura
Umuntu yomenya gute yuko agakondomu katobotse cyangwa yuko kadatobotse.
Kenshi umuntu agenda kubibona iyo ahejeje kurangura amabanga mpuza bitina abonye agakuye ko kajojota. Iyo abonye ko ibyo bintu byamushikiye yo kwirikira kwa muganga kugira bamufashe akibibona.
Mbaza ndakwishura.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo nta kintu yica.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo ntacyo yica, ahubwo arafasha cyane gose kugira kajya gakingirizo iyo umuntu akambaye gakore amabanga kaba gakenewe gufasha na wa muntu akambaye ko amabanga ari karakora aranguka neza.
Ikiganiro nikira cijwi ya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko ukingirizo bwanyu butandukanye kandi nibiciro atari bimwe harakijana haraka 500 haragihumbi no kugira kuri 2500 ndaiva kuki kandi ukoreye igikorwa kimwe
nivyo yuko agakingirizo gakora igikorwa kimwe ariko ababikora abajeje kubikora babikora mu buryo butandukanye muradi yuko abantu basaba byinshi harabavuga bati ndashaka akamoto ko ndashaka gafisi bararimeze ukunda abadukoresha nibo bafise ico bipfuza kugira bashike ku buryo he bashaka gushikako ivyo byose gana birongerezwa kugira gashobore kunezereza ubugakeneye nivyo bituma agakingirizo amahera aduga
mbaza ndakwishura
akabagabo gakoresheje kabiri sibibi
uya sibyiza na gatoyi kuko agakingirizo nkuko bisabwa gakoreshwa rimwe gusa gahejeje umuntu ategeza kugakura akambara kandi kuko niko bikozwe kandi niko bitegerejwe.
Ze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ka Natasha gano rugwaruka kwikebuka kuneza magara yarwo. Duijamba abanywanyi bacu nitwa Eric Mbamunara Cibitoke je wa maso yanje aguma tukuye imisi yose akababaza ico bivako muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi.
Eric biva kuri byinshi mbega uwo buryama neza mwijona amasaha akwiriye umunane canke 10 y'umuntu kugira mubiri we wiyubake yabo ubibona biguma biza ku maso yawe ukwirikira ku muganga wa maso kugira gusuzume aheza kuvure neza.
Shimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahiye abagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko bwanje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari byo
bikubwiye iki
umuntu aba hadahanugwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yumvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cha inaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumuhanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi kintanuka kahiye abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku canke igenze uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe yaranuwe cyane ntiyavyumvise
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro na hubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi bategejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho muri wa gatandatu kuri